mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchote bakunze mahisemo kumviriza ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewi Diane Nahazwe nabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara zimwe zimerero mu ngingo yivye nabateguriye no munsi
nkoreshe wo muyaga nkuba nyene nkatanga umuriro njariza ama telefone nkongera ukamfasha gusudira ibyuma ariko ubu sindonge ico sudiriza
aje ntarananda za restora akiye bakaza nyene kujya mu ijoro kubera haba hari amatara ariko nta numwe aza kubara arimo mwizima.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu commune Gatabo turi mu ntara ya Muramvya mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku gahombo barimo biturutse ku muyaga nkuba wabuze muri iyo commune amezi abiri ari ku nkumuye bari mu kizime. Turaza kubigaruka ko muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Hagataho ibiganiro bihuza abarundi mu matati barimo bigiye kongera gutumwa ko vuba bwango ivyo bivugwa n'intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando navyo nyene turabigaruka ko nimucikwe niyo nkuru mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abantu bagera kuri 26 baraye bapfuye abandi barenga 20 barakomereka inyuma yaho barasiwe n'umugabo basanzwe mu rusengero hafi y'igisagara cha San Antonio ni muri leta Texas kuri no w'Imana ngaha muri Amerika. Uwo yarashe nawe nyene yarishwe kandi catumye akora iryo bara ntikiramenyekana. Ibiro vy'igihugu bijeje gutohoza ivyaha aha muri Amerika FBI hamwe n'abajeje kuzinya imiriro bari mu matohoza mu gisagara cha Sutherland Springs aho vyabereye ni ku birometero 50 huva San Antonio. Perezida Donald Trump yatangaje ku muhingamo wo kuri no w'Imana aho ko ariko arakurikiranira hagufi ivyabereye ivyabaye ahari mu Buyapani mu rugendo ari mu muri Aziya. Yasavye Abanyamerika gusengera abashikiwe n'ubwo bwicanyi. Ikirangamisi c'amatora y'umukuru w'igihugu cari kimaze igihe kitari gito kirindiriwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no w'Imana carashizwe ahabona. Komisiyo y'amatora yatangaje ko amatora azoba ku itariki ya 23 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Ayo matora akaba yarategekanijwe kuba mu mwaka wa 2016 ariko umugwi w'igihugu jeje kuyatunganya wavuze ko bidashoboka muri ico gihugu muri ico kiringo bivanye n'intambara iri mu ntara ya Kasai itorohereza iyandikwa ry'abazotora. Perezida Joseph Kabila yaranse kuva ku butegetsi naho ikiringo ciwe kigira kabiri ari naco ca nyuma caheze mu mwaka uheze. Munyuma komisiyo y'amatora yacivuga ko ata amatora ashoboka imbere y'umwaka wa 2019 mu rugendo aherukamo muri Congo. Nikki Haley ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU akaba yasavye ko amatora abwirizwa gutunganywa mu mwaka wa 2018 atari uko ico gihugu kikamera yuko kidashobora gutanga imfashanyo y'amakungu mu itunganywa ry'ayo matora. Umutambukanyi wa Perezida Robert Mugabe umukuru w'igihugu cha Zimbabwe yatangaje kuno w'Imana ko yiteguriye gusubirira umugabo wiwe ku butegetsi. Grace Mugabe ere yagize ati nduguriye twa mugina ngiri jambo nshikirije Mugabe ukwiye kundeka nka gusubirira ndugaye twa mugina yabivugiye imbere y'ibihumbi by'abantu bari bakoraniye kuri stade ku murwa mukuru Harare. Perezida Mugabe kuwa gatandatu nawe yavuze ko ashobora gukura mu mabanga y'icegera c'umukuru w'umugambwe Zanu FPE uri ku butegetsi abonwa ko ashobora kumusubira kandi akabera intambami umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Grace Mugabe w'imyaka 52 y'amavuko yatangaje ko umugambwe uri ku butegetsi ugiye guhindura amategeko awugenga ushiremwe ko umukenyezi ashobora kuba icegera c'umukuru wawe. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri mu Rwanda turabaha ikaze mwiko mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ni kuri ubuga rwacu rwa internet ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu vowa.com iradio mukunda iri no kuri Facebook adresse yacu ni vowa radio yacu
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikazi ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania vuba bwangu ariko imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru tubanze tunyarukire gato muri commune ya Gatabo intara ya Muramvya ni hagati mu gihugu cy'u Burundi ahamezi abiri kunkumuye ico gisagara ca Gatabo kitagira umuyaga nkuba intandaro y'iryo bura ryawo ni icuma gisanzwe kihukwiragiza muri ako karere cahiye uruhombo rukaba ari runini mu bahahungurira imirimo isaba umuyaga nkuba ndetse no muri commune itoza matagisi umenyesha makuru wacu Muramvya Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo commune ya Gatabo
Ushitse hano mu gisagara cha Gatabo kiri muri commune Kiganda usanga amazu akoregwamo imirimo itandukanye isaba ikoreshwa ry'umuyaga nkuba isa niyahagaze nka yose iyo nayo ni nk'iyo kumwa gusudira guhingura ibifungurwa iyo kwandikisha amamashini niyo gukora ibyuma bitandukanye nk'amatelefone abasanzwe bayirangura muri kino gihe bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe
nk'ubu nari nsanzwe nkoresha uwo muyaga nkuba nyene nkatanga umuriro njariza amatelefone nkongera ukamfasha gusudira ibyuma ariko ubu sindonke ico nsudiriza ubu hageze yaho n'umuntu naho ransaba ideni ku ibotike ku mpamvu y'amatara atampa mbwira ati none ninamuhide ni azori hikeje ko mbona tamuriro waje
haje ntora ndandaza ka restora abakiye bakaza nyene kujya mu ijoro kubera haba hari amatara ariko nta no mwaza kubara ni mu mwizima ngo dufasha nama mu kraye cy'umuterera hagati roka karasiyo kabara
maze gusubiza mu jemo tanzwe rero nari yungunganije ndaronka yateriye bije mu gusudira je bintunze kuko nije bitunze umuryango wanje nta kandi kazi noshobora mba namugari ku rugamba mugari ndabishoboye ukora uno mwuga gusudira nta kwarasiyo itunga umuryango ati dufite nama komande twako turakora ariko gushikira umunsi bya hagaze rero nabagoma twishuze tubabwiye ati turinde uyu mucanwa uze bidose ni ngorane
hagataha harabagerageje kwiyungunganya mu kurondera amamashini atanga umuyaga nkuba akoresheje igitoro kubwo uburyo bunini bisaba abarangura imirimo minini minini nibo bashoboye kuyagura ariko nabone bavuga ko uruhombo rutabura amakuru dukura nko mu ibanki Bankobu Nuko umuyaga nkuba wahora utwara amafaranga ibihumbi 150 ku meza abiri ubu ubasaba kugura igitoro cy'amafaranga ibihumbi 180 ariko kandi nabakora imirimo mito mito harimo abagerageza kugira ingufu kugira barabe ko boronka ico rirenza nubwo amaganya ari yose Uyu nuri karamwa imishatsi atubwira uko abigenza.
Atiko dukoresha nk'ubuntu bwo busondekererano akabatere n'akantu bitwa kawandire. Ngiye nko gushariza kugenda mu rutegama kugenda n'igihumbi kugaruka igihumbi gushariza bibiri. Umuntu akumbose ari nka bitanu. Ndajanye n'umuntu uno munsi nka cyanza kuyitorejo hari yabakiriya babura agacanga gatera kagenda. Mugara nk'ubu uwe mwene inzu araza kunyereza nk'ubwo gatondo yaraje kunyereza n'abati mutama ati nabanye ivyo wibonera. Tino nubona habona tubona bwo busondekererano mwene ko ashaka kutu era nanje nka cyakuduhe nanje ndende nkoma yiravati mboti umunsi ntacho barose toya tinamubari kingere byagenze
iribura ry'umuyaga nkuba mu gisagara cha Gatabo difise ingaruka zitari nke mu bintu byinshi hamwe nizimba gy'ibifungurwa ikiro cifu y'imyumbati cahora kigurwa amafaranga 900 ubu kigurwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi na 200 iyi bigori nyene niko kuko yavuye ku gihumbi ku kiro ija ku gihumbi na 300 Iyindi ngaruka ni ubusuma buvugwa ko bumaze iminsi bwibonekeza Nkunzimana Oswald numwe atubwira uko amaze kuyibwa
baraduciye mu gihumye barabomora idirisha ryari nyuma kubera tamatara baratwara amatelefone y'abakiriya amatelefone menshi gose kugera n'ubu nkorera mu ruhombo kubera ubunzigaye nja kugurisha imisanzazo y'ibitoki kugira ndi haba amabateri nk'ubu ndabona
amabateri wibwe
nibwe kubera ntamenye abayatwara kubera iyo ndiko ndashariza abakiriya nyene nibo bahavamwo bakambera nk'abanyiba nubwo nuko abo basuma twagize imana turabafata guhera nk'isandazi turi mugashi kubera ntwari kuronka ico turi
abanyagihugu bo muri zone gatabo bavuga ko ikicuma gitanga umuyaga nkuba casubiriye ikindi cahiye mu mpera zo kumwaka uheze ariko ko muri kino gihe haheze igihe kirekire kidasubirijwe amakuru dukura mu kigo kijejwe gukwiragiza umuyaga nkuba mu misozi Aber avuga ko ataco bafise mu bubiko byongeye gishobora kuba cyaramaze gushira iki gikorwa cyahora gikorera muri kano karere mu minwe y'ishyirahamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi Regidezo risanzwe rikurira muri ibi bikorwa aha rero abanyagihugu bavuga ko babwiwe ko bakwiye gushikiriza ibibazo byabo ishyirahamwe Regidezo nubwo izotangura gukorana nabo nyezina mu kwa mbere ko mu mwaka uza
tugatubwira ati twebwe iwacu ntazihari muga muri Regidezo zirahari cyane kubera tuzobashikiriza natwe nitwoza kuyikomanda muraba ko mwotuma muri Regidezo bakabasabira Regidezo ikayitanga twebwe mwayo mezi tufuma tugenda twabibashiriye muri make tusaba ko Regidezo yogira uburyo bwose bushoboka kugirinyarutse kugira iduhe umuyaga nkuba
tumenyeshe ko zone gatabo izimbere mu mazone yinjiza amafaranga menshi mu kigega cha komine nubwo abarongoye komine batashoboye kuduha igitigiri cha yinjira ndetse ikaza ubugira kabiri inyuma ya zone Bugarama mu mazone ateye imbere mu budandaji mu ntara yose mu ntara ya Murambya Diane Donce ijwi rya Amerika.
Diane Donce urakinuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kunyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nari nabiciye ku masonga nkitangura ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania ivyo vyemezwa na Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi nyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye na Tanzania kubonana na Mkapa. Kafando yemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eloge Wirikaneza.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze Michel Kafando vyavyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri ryamenyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukire ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na aremenyamitwe umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta y'u Burundi muri rusangi yongera ahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro ni navyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya gatatu ukwezi aja kuganira na Mkapa umuhuza mu matati y'Abarundi. Natavuga amatariki kanoni bumvikanyeko yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha co gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'Abarundi kugira ngo baje kuganira i Arusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mkapa kutwigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko ni izokwama imfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maitre Jean Marie Nduwimana harongoye na Nipiske Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umugambo twara yaba amashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambo itarukanye twese twemera kandi tugatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi neza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi amunyamahanga nawe amashyamwe muzamakunga ibigo muzamakunga nabi bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye ngo twarikungika kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agahereza ibiganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday barahije gutanga ibyifuzo byabo hariho umugwi uri ku kivi ujejwe inyanyiro bigusha shingiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tanumwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriye.
Nduwimana anasanga atamuntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo.
Ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bamba basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko abarundi bose mice yose igambwe se mashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere niwo mushinge wo kubaka igihugu. Ariko saba ibyo bigo mpuzamakungu bya rutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyine aribo bonyine bateza kubaka igihugu cyabo naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Hama kujanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashyirahamwe mwamwe twebwe turimwo dusaba kodu terere nzira ano yacho dukoresheje urufasoni dukoresheje inzira ya mahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirako mugabo icitwa ingufu ndigikunda ndibikushoboka
umukuru wa Peace Burundi haine cyane urubutegetsi
leta y'u Burundi ni muvyeyi kwama iraje ushinga no kukingira umwene gihugu wese yawo mu migambwe itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwereka makungu ko ivyo bavuga ku Burundi atari ivyo gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahani ugatwe kiwe umugabo ntabibazo kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo gutyo rero leta izoba yabaye muvyeyi yagaragaye bose amanatwe rero shirahamwe tubabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyaro na nyaro ni bintu byogenda uko kuko ntanya kuva ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko
kubagena wako bintu mwayo ni dasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando iba inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 20 ukwezi zitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuko yasanze ibintu byifashe Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ikiganiro wanyu mu ntara tukibandanirize mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune Rutovu y'intara ya Bururi ivugwamo imyidogo y'abanyagihugu badatahura aha amafaranga agera amamiliyoni amajana atanu y'amarundi ikigega kijejwe iterambere ry'amakomune mu Burundi FONIC giha iyo commune ya Rutovu uko umwaka utashe ibindi kwino nkuru numenyesha makuru y'Juge Amerika i Bururi Alain Yvirankunda.
Abo banyagihugu badashimishwa n'ikoreshwa ry'ubwo buryo bwa babi miliyoni amajana atanu komini habwa n'ikigega cya leta fonike cyitaho iterambere ry'amakomine nabo muri zone Kajondi bakabona ko ubwo buryo butaje bubaremurura umuzigo w'amatagisi y'umurengera badasiba gutangishwa kubwabo n'isiguro yuko ubwo buryo budakora icyo butegerejwe kuko bisa n'uko n'imigambi y'iterambere ikogwa mu buryo bw'amatagisi baba batanze aba ni bamwe mubaganiriye n'icyo cy'u Amerika.
Ahubwo reje birantangaza cyane kubona dutanga amatagisi kandi twumva ko komine ironka amahera nkayo amahera menshi cyane ugasanga umuntu twari karakora twose baramurisha amatagisi byitwa ko komine bifite amafaranga bayiha ntitunabimenya na gato bari bakwiye kudusigurira ingamba bashaka gukora imbere yo kudutangisha amatagisi cyangwa yo kudutsaba izo ntererano bakatubwira imigambi bagomba gukora tukayimenya
baturenganya kubera abantu tuba turi ko twirondera ubuzima bwacu kandi tuzi ko komine ironka amahera menshi ahera turi shakara asomera meshi cyane kabiri nki umuntu agiye kurangurira ko tucyose batusaba amahera
byongeye abo banyagihugu nibategera impamvu hagera n'igihe bagatangishwa n'izindi ntererano ziyongera ku matagisi kandi uburyo bwagerewe iterambere komine iba yaburonkejwe niyo nkuru Antoinette akabona ko ubwo buryo ataco bwaje ubatezurira
turabyumva ku maradio ko komine iroswa amafaranga nase rero tugiye kurangura amatagisi bakadusha meshi none wumva idufashije iki kandi ariko nyine yacu none nzogera ngo ndanguze uranguje miliyoni zibiri kaciro nk'umwe none wumva uzotera imbere gute ariko komine yaya ndagumamo ryantera ingaruka nyinshi kubera yadanaza nkahomba tukere niba tugabanye hari tagisi rikarusha amafaranga makenya kugira nafi byo turanguye bisohoke turonka amahera y'inyungu.
Ikindi kibabaza abo banyagihugu nk'uko bavivugira nuko utarishi tagisi kuvya dandaje atihanganirwa n'abajejwe intwaro aho binashika ivyiwe bigafatwa kugabo ubwo buryo gupfuma busubizwa inyuma koreta nkuru nziza niko abibona
gupfuma busubira inyuma abantu bakabaho turari hamatagisi aratubona numva bifashwe turarondera duhamatukara turiya komine nikoreshe uburyo bo babuhaye amuntu atekane
kuri ayo makenga y'abanyagihugu kubijanye nuko batangishwa amatagisi menshi abajejwe intwaro muri komine Rutovu bamenyesha ko bitumwa n'uko imigambi komine ya mitegura basanga isaba uburyo bwinshi ku buryo bw'uko ayo bama baronkejwe uko umwaka utashe abakehana naho biruko Salvatore Simbare umuhanuzi wa Musanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama aratangiye cizere ko mu gihe leta yo bwongereza abanyagihugu bo kwitega gutezurirwa
cyose cyose dukoresha gica muri conseil communal n'amanyobozi ya commune turakenje gusi mbe yatabayo n'ahantu umuntu bakiduha bwake turabona yuko ahera n'ingoga turabona ko ari make bikimo cyagigafunike rero emahera na leta yaravuze ko izokungura urutoki yo kungura urutoki yo byaviza gusumba gukora bitugora rimwe rimwe mu isanzwe bo kungura urutoki byo cha bigenda ne kandi turabishimira cyane rwose leta kuko irabona ko amakomine atahuyigeze kandi n'amakomine atabagira neza ifise amaherere bagira akamaro mu kubaka ibiro by'abashe by'uzuri byaratunaniye desiye yerekwa kubakwa imeze neza amabati turaronka amashuri agurutse tujye turondera amabati tudusubiza kubwo nyine kandi amafaranga ya taxi tuboza amaherere twikuriye mu mutwe ibiciro leta yatekanije mu makomine yose y'igihugu komine karabo rugero mugaza utarenza ko yo leta yashinze ku maherere make cyane abaho
gihugu basaba kandi ko mu gihe umwaka uburangiye zo bavyiza babwiwe uko ubwo buryo bwakoreshejwe kugabo ivyo vyofasha kumenya ibisata bimwe bimwe byaho ubwo buryo bwa bwakoreshejwe ukutariko bikabaha nakajyo ko gufatira ingingo hamwe zotuma batama mu bibazo byo kurihishwa amatagisi y'umurengera mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Abarovyi b'Abarundi bakorera umurimo w'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika mu mazi yo muri Kongo barinubira amatagisi y'amafaranga 300,000 y'amakongomani basabwa na komite y'abarovyi bo muri Kongo. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo hakoreje urya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abarovyi b'Abarundi bahitamo kujya kurobera amafi n'indagara mu mazi yo muri Kongo bavuye mu gihugu cy'u Burundi batangaza yuko iyo bagejeje amato yabo ku bivuko byo muri Kongo ko mu rusenda aho bajya bagurishiriza indagara komite z'abarovyi zigenda zibishuza amafaranga y'amakongomani 30,000 kuri buri kipe y'abarovyi.
Twege iyo tukoreye aha muri Kongo n'ukuri baturihisa amafaranga menshi muri plaza ngayo dusitse komite turiha 30,000. Je 30,000 turiha inyuma yaho haraza abaturihisa 5,000 kuma moteri no kuri twege mu bisanzwe nkiyo abakongomani baze iwacu mu Burundi nta kibazo na kimwe kihari twege barasika bakagera kandi nta n'umuntu abanyanyasa imboga zabo bazanye baradandaza atangorane ariko twege mu gihe tukirenga muri Kongo n'ukuri ni bintu kabisa udusanga umenga birimo ububandi baradukurikirana cyane gusanga mera turi kuri hani duheza tukari amafaranga menshi cyane.
Aba barovyi bakomeza kuvuga yuko batanga uyu musoro basabwa ari kugiye batinze kubona amafaranga usanga komite y'abarovyi ibafatiye ibikoresho byabo by'akazi.
Iyo tutayaronse turasaba gusa dufatigwa ibintu kadusanga biraraye nkayo nkiyo mipira nyine y'amamoteri n'amadumu ya esase ugasanga ntibariko barabitaho kubera amafaranga
usibye iki kibazo cy'umusoro mwinshi aba barobyi bava mu gihugu cy'u Burundi bahura nacyo bafite n'ikibazo cy'abajura baza kwiba amato yabo bitwaje imbunda.
Ikibazo cy'umutekano mu mazi umva baraza bakabasanga mu mazi basanze mu mazi bafise inkoho urumva baraza ngo cyane ibyo imasini ngo cyane ibiki bakataburira mu bwato bamaze kurira mu bwato umva nta ngufu twatufise bashatwa ibintu byose bagatwara mugize imana gusa ntihage n'umwe bakorera mu mazi aho no gushima mucamuza mu bwato bw'urusenga.
Abarundi bakorera uyu murimo w'uburobyi mu mazi yo muri Kongo bakaba basaba inzego zishinzwe umutekano ko zabarushirizaho kubarindira umutekano mu mazi.
Cyo dusaba nuko iyo komite ikorera ngaho oye yo turabira neza abo bantu aho naho nk'utwatwo bagafata nk'amamuntu wa mashini bakaza mu mazi bakaza baraveya baraba abo basuma kuko bari nako musenye ntabwo tumenya bikubera bibe hari hayo ko naje amafaranga umuntu ubako atanga nico iyo kora y'amafaranga bagafata kama imashini bakaza barazunka mu mazi agane mu fati bo ewa kwe nga turatewe mu kuba telefona ko turatwe nga hayo muri mazi hehe mazi nga hayo y'ubugwari twagatunga tumaze nga hayo kwirasi bagasuma niho bari bagatabatabakatwa babanguka ana watabasambaye ngo gusambaye batebagaye andi batabafata.
Pascal Yamani ni vice president w'abarobyi mu Rusenda avuga yuko komite yabo amafaranga isaba abarobyi aba ari imisoro ya leta kandi ari nta muntu barenganya cyangwa se ngo bahohotere kuko abarundi n'abakongomani bakorana neza. Abarobyi b'abarundi bavuga yuko bakunda kurobera mu mazi yo muri Kongo kubera yuko iyo bageze muri Kongo baroba ubwoko bwose bw'indagara bifuza nta muntu bitambitse imbere. Bedasenga bo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda w'umuntu arakibwa majepfo.
Bedastenga buhura kenuye abanyeshuri 1500 baba mu ikambi y'impunzi y'abarundi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ni bamaze guta ishure kuva uno mwaka w'ishure utanguye ku banyeshuri baba 1019 b'abarundi baba muri iyo kambi igituma muracumva muri no nkuri ya mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Désiré Hatungimana.
Kubanya mwigenda ko muri vyose muri iyo kambi tudashize inyuma ubugaba bo bakugakuku nivyo nyamukuru bituma abana batari bake bo mu ikambi ya Mahama baha ibishuri. Uno mwana yahevye kwiga amenyesha ko yabonye ubuzima bumunaniye ahitamwo guta ishuri.
Impamvu nakija ku ishuri ubuzima nibwo bunchanga ukuntu bunchanga haragira igihe iyo nshitse mu rugo araba nta makara mbona arako imbona kuko nta numwe yo kurupakira nshobora no kuronka nkibaza ukuntu ndi ufungure bikananiza ishuri batugaburira ariko gusa kibazo nico mwijoro mwijoro naho sinshobora kuronka ingene mbaho cyambe samedi dimanche.
Uwo musore yahevye ishuri yiga mu mwaka w'icyenda kazoza kiwe arabona ko katazoba keza ariko ataronse ikimusahiriza amenyesha ko bitazokora kugira asubire ku ishuri.
Ubuzima ndimo ntabwo bunezereye na gato kuko iyo umuntu ari ku ishuri aba ariko yitegurira kazoza kejo ariko uno munsi ndi mu rugo kubera uko kubura ayo makara ko kubura urugo rukwi niyo mpamvu ndi mu rugo ariko gusa sinovuga ngo ndishimye ubuzima ndimo kuko simbonejo hanje azaza.
Abana babandanya kwiga baremanga ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere naho ariho abavyeyi bamaze kunanirwa n'indero y'abana babo biturutse ku buzima bwo mu ikambi butuma batari bake babintagondwa.
Jewe mpamvu ndi ku ishuri nta kibazo twazananye na mama twazananye na papa niyo mpamvu nabo nyene ubwabo barampimiriza ngende kwiga nta kibazo.
Ariko hariho n'abafite abavyeyi bahe
harabashitsa no mu nkambi ko ari nkambi yabajije beshi bacika ibirara umuvyeyi bakamunanira yamubwira ati ja kwiga ati wapi kamwankira nyene kubera ubuzima baba bayeho akamubwira ati wapi je sinogenda kwiga tacayi ngeze 11 ati wapi biharandandira ku ishuri
nk'abagenzi banyu bene banyu bashikanye umuntu abaheba nta manuro muba
impanuro turazibaha turabaye impanuro zo kuza kwiga ariko kenshi ntibagaruka nkuba aratwaye ndumubwira ati garuka kwiga ati wapi sinshobora kugaruka tubone ukurera umwana nta kundi.
Uno umuvyeyi afise umwana yataye ishuri amenyesha ko kurera mu ikambi y'impunzi ari igikorwa kitoroshe yizera ariko ko bafatanije n'abarongoye ikambi bazotinda bakagondoza abo bana.
Umwana ashobora gutega ubugaba na mugenzi we kubera babona na vyoroshe ariko urabizi neza tukiri hariya muhira usanga umwana babona n'undi ku ishuri bakazusubira ku mwana ejo ku ishuri yagera muhira ukamwakadra ukuntu uku ariko ngaba variya bagasubira guhera muri village bakaguma bari kumwe umwana umwe arashobora kushundi unda kushundi unda kushundi vyoroshye cyane urumva kurihanga anu kwamiza kwigisha cyane.
Twumvise ibitigiri by'abana baheba ntawe urumuvyeyi twovuga ko mwadehukiwe koko kundera
na muvyeyi numwe oyo dehukiwe kundera y'umwana wiwe ni ibintu gusa bipfa gushika twamiza ko yabatwebwe bwa ubuyobozi tukamiza ko abavyeyi abayobozi tukamiza ko niza bindi bavuga bati utosori fuko yamizamo akazi.
Abarongoye abandi mikambi ico kibazo c'abana batishuri kirabarajishinga ubuserukiro rwaruka amenyesha ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira abana bose bahevye basubire mu mashure.
Twebwe bwa mbere ingamba twafashe ubu turi muri makampanye cyane yo guhimiriza mbere no gusanga ku rugo rugo rw'abana kudantisa imiryango abana bahevye mu mashure kugira abavyeyi babo tubahimirize tubahanure be baratunaniye turabigituma ugambira wabaheba hama nili batwanda cyane tubishire mu butungane kugira ngo abo bavyeyi basibuze abana babo kuca ku mashuri twifashishije n'izindi nzego badufashe abana baje ku mashuri. Ikindi nacyo hari abana baba barizanye ugasanga bahebye amashuri ku buzima butandukanye bw'uko babimenya byose iki hariho programme yo gushyira abana mu miryango kugira ngo turabe yuko abo bana bagira uburere bwiza kandi bongere baje ku mashuri.
Mwamenya ko aho mu ikambi ya Mahama abana biga ku buntu kuva ku mashuri y'incuke gushika mu biga mashuri yisumbuye bakaronswa imyambaro y'ishuri ibikoresho by'ishuri bakongera bakagaburirwa. Désiré Hatungimana, Mahama, Ijwi rya Amerika.
Akaba ni kuri iyo nkuru ya Désiré Hatungimana duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mariko muracumviriza tubashimire cyane ku mwanya mwafashe kugira ngo mucumvirize Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari turi kumwe mu iganiro vyino mwanya tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mubandanye mu gihegwa n'izindi ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika.